Viviane ngenda kumana
ndabaramutse mwege mwese mwahisemo kudukurikira ndabani kaze makuru tugiye kubashikiriza muno mukuru no mutaga zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziza kuba ziyagize akabarizi zikurikira abantu batatu nibo baraye bapfuye ku gitero cabereye mu kabari kanga mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Rohero ahazwi kuri she Gilbert mu polisi bakavuga ko amatohoza yatanguye kugira ngo abakoze ubwo bubisha bamenyekane mu gisata cy'indero havugwa ibitikiza bigemeye batwara inda z'ishushu byagabanutse mu ntara ya Rutana mu mwaka w'ishuri w'2018 ushira w'2019 ugereranije n'umwaka w'2016 ushira w'2017 Kalimanzira uno munsi nawo aza kurushikana mu ntara ya Muyinga aho gushinga ihuriro ry'abarongoye imigambi itandukanye mu ntara ya Muyinga mu byarafashije mu kugabanya gushamira hagati y'urwaruka rwo mu migambi itandukanye buri amatari y'iyo ntara akamenyesha ko bindi n'uko kwego rugiye no kuzoshinga ku mitumba itandukanye sayo gusa turafitina yandi arufose kubwa imana ni wari muhinga bw'ivyuma sangwa ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa ndabani ikaze muri ano makuru tugiye guhera mu gisata cy'umutekano abantu batatu barayibishwe abandi batatu barakomereka mu kabare kazwi ku izina rya she Gilbert kari kwibarabara gitiriwe Muyinga muri zone Rohero hafi saa zitatu z'ijoro kuri uyu wa gatanu icyegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano amenyesha ko ari inkozi z'ibibi zitwaje inkoho aho bashoboye gukomeretsa abo bantu batandukanye abakomeretse bakaba baciye batwarwa kwa muganga mu izi nkuru nziza amenyesha kandi ko umunyezamu yabwiye igipolisi ko abo bantu bitwaje inkoho baje mu modoka yo mu bwoko bwa Lactis kandi ko ngo amatohoza aza yatanguye na mu gisata cy'ukumenyesha makuru sentare y'igihugu ya Bubanza yarafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo by'agateganyo abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu hamwe n'umudereva wabo ishyiramo impuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières hamwe n'ishyiramo rya Human Rights Watch ariyamiriza ifungwa rya bagenzi bacu agasaba ko borekugwa Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Egidie Harerimana na Terrasse Mpozenzi hamwe n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bahagarise kwa 2022 igitugutu uno mwaka igihe bari ko batohoza amakuru kubijanye n'umutekano muke wavugwa muri komine Musigati intara ya Bubanza kuri ivyo umushikirizwa manza Kizigenza wa Republika yasohoye itangazo ku munsi wa kane igenekerezo rya 31 igitugutu uno mwaka aho yamenyesheje ko batahagarise kuko arabamenyesha makuru ahubwo kubera kamere k'icaha bagirizwa mu gisata cyo gutwara abantu naho n'ibintu ubukene bw'imiduga yunguruza abantu mu gisagara cha Bujumbura ngo bugiye kurangira byashikirijwe ku munsi wa kane n'umunyamabanga ntegayezwa mu bushikiranganje bw'ibikorwa bya leta mu gihe yari kashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atatu arangiye Egide Nijimbere akavuga ko leta yorohereje abagwiza tunga bagiye kuzozana beniyo miduga ku bijyanye no gusanura ikivuko cha Bujumbura yamenyesheje ko ibikorwa bisaza yaratanguye ku buryo bwatanzwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye Charles Makoto
Ashikize ibyaranguwe n'ubushikiranganje bw'ikorwa bya leta mu mezi atatu arangiye Egide Nijimbere umunyabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yamenyesheje ko ibikorwa byo gusanura ikivuko cha Bujumbura bigeze ku ntambwe ishimishije ngo kubera ko amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye yemeye gufasha muri icyo gikorwa
ibikorwa byo gutunganya neza ikivuko gikuru cha Bujumbura tubifashijemo n'ishyirahamwe ryo gufashanya n'abayapani jika hamwe n'ibanki cy'iterambere rya Afrika BAD birabandanye ku mfashanyo y'ishyirahamwe jika ibikorwa bibiza byatanguye kuva muri uku kwezi kwa gitugutu navyo kumfashanyo y'ibanki y'iterambere ya Afrika BAD igitabo gitanga isoko kiriko kirakogwa neza mbere abarongoye iyo banki bakaba bazokorana igenekezo rya 27 munyonyo y'umwaka umuntu mbere yo kuturonsa uburyo bukenewe bwo kurangura icyo gikorwa
ku kibazo cy'ubukene bw'imiduga yo kunguruza abantu mu gisagara cha Bujumbura Egide Nijimbere avuga ko icyo kibazo kigiye kuzotorega umuti mu minsi ya vuba kuko leta yorohereje abagwiza tunga bagiye kuzozana iyindi miduga
ingwa y'amabisi mu gisagara cha Bujumbura yavuye kubera yuko kwamaze igihe kinini amabisi atinjira mengoshi abantu nabo tashaka kugura amabisi bamendu wate menshi icyaka binaso kandi murakizi mu gisagara cha Bujumbura gitera gikura abantu bo ni benshi baragwiriye uburyo bwo kugura amabisi nabwo ona butera bugora byose hanze ngwa bizimba tabwiye leta ticaye yafashe umugambi yuko yohereza abakeneye kugura amabisi manini manini ikabagabanya amataxi kugira ngo yinjire umugambi wa mbere mwarabonye ko amabisi ya mbere yaje umugambi urabandanye nubona abandi bari kwatuma kandi amabisi ariko araza
uwo munyamabanga ntayegerezwa mu bushikiranganje bw'ibikorwa bya leta akamenyesha ko leta igiye kuzotanguza umugambi wo gutoza amahe mahera beni yomidu gijejwe kunguruza baanu.
Shahle Makoto tukukenguru kire mungisata chindero na inaibabge mungingo huru nguruza wana makuru. Ibitiki divzama nyeshule wa wike mewatualinda zishu ushu munhara rutana ngubibandanya bigabanuka. Ibizo vishikirizwa nuro ngoye igisata kijejune indero murio nara. Ibizo vitiki ili bikabzavu ya kujana narimwe mumaka wishule wiumbibi na chumina gata andatu ushira wiumbibi na chumini ingwi. Bikaja kulimi ongitano na gata andatu mumaka weze wiumbibi na chumini munani ushira wiumbibibili na chumini chenda. Uyo muyobozi chokimwe n'abandi bakavugako ibyo bitigiri byagabanuse kubera kwitanga kw'abantu batandukanye na cyane cyane guhimiriza abanyeshuri hamwe n'abazeyi Girard nibigira.
Ibiharuro bitangwa n'umuyobozi w'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu ntara ya Rutana ngenze buhoro Simeo byerekana ko mu mwaka w'ishure w'2016 ushira 2017 abanyishure babigeme 101 bo mu mashure nshingiro nayo inyuma y'ishure nshingiro aribo batwaye inda zishushu mu mwaka wakurikiye naho ni 81 mu gihe mu mwaka uheze 2018 ushira 2019 bari 56 ngenze buhoro Simeo akavuga ko iryo gabanuka ivyo bitigiri byavuye ku nyigisho z'amashirahamwe.
Hariho ishirahamwe ya DH rigira inyigisho mu mashure tukafatikanya. Ibyo biheruro byaje biragabanuka kubera izo nyigisho z'ayo mashirahamwe dufatikanya kuko baragenda ku mashure bari kumwe n'abakose biwanje canke na General Sumoya nkagenda bakabasigurira ingaruka mbi zo gutwara inda z'ishusho. Hariho n'ikindi kandi ubushikanganje bw'indero bakoze gushiraho abo twita batante nabape mu mashure basanzwe bumviriza abana baravye ingwano bafise nivyo byose byaratumye n'abatwaye inda z'ishushu bagabanuka.
Nawe buramatari w'intara utana Fidele Minani avuga ko n'intwaro yagize uruhara mwihimiriza
kuva mu mwaka uheze twaragirishije amanama mu makomine hafi nka yose. Amanama twatumiramwo abasanzwe bagiye indwero mu ikomine no kuvuga DCI abadirekteri bose b'amashuri tukacya twongera tugatumira n'abakuru b'imitumba kongera dufatira hamwe n'ibyemezo by'ukuntu abo muntu waro nabo mu buyobozi bw'indero bokorana kugira ngo noneho ibitigiri turabe ko byogabanuka na cyane cyane tugahemiriza ababyeyi gusubira ku bana babo kugira ngo bagarukane indero yabo hambere.
Abigisha bamwe bamwe n'abagendesha amapikipiki yunguruza abantu bakaba aribo ahanini batungwa gatoki ko batwaza inda abo banyeshuri mu ntara ya Rutana. Mu Rutana Jean Nibigira ku bwa radio Isanganiro.
Isazi tanda tuzirarenga ko iminota 34 nga muri studio za radio Isanganiro nka yubutsako mushaka kudukwirikira muciye kuri wezi 3 akaburungu Isanganiro akaburungu Orenage ekambere murashaka no gusangana andi makuru atandukanye muciye ku rubuga rwacu rwa Facebook arigo Isanganiro Burundi. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ubutunzi. Urunani rw'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana rime ngurura ngurashigikiye ko amabanki yotanga ingurane ku nyungu zitavuna nk'uko bigize iminsi bishikirizwa na bamwe mu bategetsi. Bernard Kinyata arongoye urwo rwego rime yabishikirije kuri wa kane aho amakungu yahimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe kuziganya. Naho biruko warongoye urwo rwego rime asaba ko hoba ingingo mperekeza igihe hoshirwa mu ngiro uwo mugambi kugira ngo umunyagihugu ntuba ntabandanye avunika. Ni inkuru tumukurikira.
Twegwe muri rime turakenguruka cyane ako kamo kakizigenza mu gihugu kugabanya urugero rw'inyungu kugira ngo abantu baronke ingurane ku rugero ruto rw'inyungu. Ni ikintu cyiza cyane cyo gukenguruka. Icyo gusa tutokwibagira nuko urugero rw'inyungu rushingwa ufatiye ayo mabanki nayo ayo mashyirahamwe kuziganya no kugurana ama microfinance nayo mbega yaronse uburyo ku rugero rungana gute. Murazi yuko leta yikora henshi iraronka n'abatari bake bashigikira igihugu mu iterambere. Iyo habonetse rero uburyo bugusahiriza gufinansa imigambi y'iterambere birafasha kugira ngo inyungu isabwa mu gutanga ingurane nayo igabanuke. Ubwo buryo rero bubonetse nibwo na ya mashyirahamwe ahava kisunga kugira ngo agabanye urugero rw'inyungu kugira ngo abantu baronke ingurane kurugero rw'inyungu ruto maze biborohere mu bikorwa bakora by'iterambere. Novuga rero yuko muri make habonetse uburyo bundi bufasha kugabanya urugero rw'inyungu n'ikintu cyiza cyane ariko kenshi nuko urugero rw'inyungu ruvana n'urugero rw'uburyo amabanki n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana nayo araumha ko uburyo bwo gutanga ingurane dufatiye kuri rwa rugero dutanga bwo gutanga inyungu kubaziganije dufatiye ku bindi bitari bike bikenegwa mu kuronka amahera yo gukoresha mu kuziganya no kugurana.
Tukiri muri cyo gisata nyene cy'ubutunzi amakoperative ariko aravuka mu ntara ya Rumonge ngo nta urumbirwa n'abantu benshi mu kiganiro cyatunganijwe n'abanditsi bayaga mu Rumonge kuri wa gatanu abenshi bavuga ko atanyigisho barose kuri iyo abandi nabo batinya ko yohomba nk'uko byagenze kuyandi yigeze kuvuka muri kahise bose ariko barahuza ko hamwe amakoperative yorongorwa n'abavyize n'inyigisho zikwiye zigatangwa atacyo tuma ahurumbirwa n'abantu benshi agateza imbere imiryango hamwe n'igihugu. Jean Pierre Misago.
Ukwezi kwa kane mwaka 2014 leta y'u Burundi yarashyize umukoro ku masezerano bise y'Iminamata yaragamije kugaba
mura dutunga kuri iyo nkuru idatunganije neza tukaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma nayo tukibandanya nyine muri cyo gisata abakoresha buryo bubayabaye mu kuyimba inzahabu bakoresheje merkire mu kuziyungurura bahamagarirwa kugabanya iyo merkire ako kamu gategwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo OPBE cyo gukingira ibidukikije asigura ko bifise ingaruka mbi ku buzima bw'abantu n'ibikoko hamwe n'ibidukikije. Berekimas yatunga Imana ashikiriza ikigwa cyakozwe muri iyo ndwi yasabye ko abakoresha ubwo buryo babandanya kubugabanya. Tumukurikira.
Ukwezi kwa kane mwaka 2014 leta y'u Burundi yarashyize umukoro ku masezerano bise y'Iminamata yaragamije kugabanya canke kubuza ikoreshwa rya merkire mu icukurwa y'ubutare. Leta yije gushyira ku mukono hari hasigaye yuko leta yo ratifiye ayo masezerano. Umushikiranganji w'ibidukikije n'ubworozi atwaye icyo gikorwa basanze hariho ibitarakorwa na cyane cyane hari hakenewe kumenyekana urugero iyo merkire ikoreshwa ko umukwimba inzahabu. Mu bisanzwe byokoreshwa byose kuko turese merkire hariho kindi bashobora gukoresha cyo cyanire mugaha ba merkire haba cyanire byose birabangamira amagara y'abantu burya buryo bayabaye rero nibwo umuntu ari kararaba turavye ibiharuro by'ibanze dufise ntuvyo twasanze bubangamira amagara y'abantu cyane gose n'amagara y'ibitungwa hamwe n'ibidukikije kuko basanzwe bakoresha burya buhinga buhanise cyane twita exploitation industrielle bobo na kiyo dusanga bafise ababangamiwe ni abakoresha mu buryo bayabaye bakaca bakoresha merkire kugira bashobore kuronga izo nzahabu baba ariko baronse hako amagara y'abantu cyangwa ibidukikije byokononekara ku nyungu y'abantu bakeya tuvuga duti abo basanzwe bakoresha uburyo bukeya nabo nyine tubahimiriza yuko bogabanya canke mbere n'ivyaba ngombwa bagahe bagukoresha merkire mu guntu zo mu gucukura inzahabu. Hari ibikorwa bitandukanye bizokogwa kuko abasanzwe bakubimba inzahabu bakoresha uburyo bubayabaye bazoronka inyigisho zibereka ingaruka mbi zo gukoresha merkire mu gucukura ubutare. Hanyuma ikindi ngira ngo nkuko bama bari kora bihimiriza cyane natwege twosaba yuko nk'abasanzwe bimba bakoresha uburyo bubayabaye bojo mu makoperative bagashira ubwo buryo hamwe hanyuma bagashobora gushyira kuri uko kwimba inzahabu bakoresheje uburyo buhanisa aho twita exploitation industrielle.
Tugaruke kuri ya nkuru yo mu Rumonge amakoperative ariko aravuka mu ntara ya Rumonge na urumbirwa n'abantu benshi mu kiganiro cyatunganijwe n'abanditsi bayaga mu Rumonge kuri wa gatanu abenshi bavuga ko atanyigisho barose kuri iyo abandi nabo batinya ko yohomba nk'uko byagendeye ayigeze gushingwa muri kahise bose ariko bagahuza ko hamwe amakoperative yorongorwa n'abavyize inyigisho zikwiye zigatangwa atacyo buzahurumbirwa kandi agateza imbere abayarimo hamwe n'igihugu. Jean Pierre Misago.
Uretse ko mubari bitavye ico kiyago hari abatarumva n'ivy'amakoperative hari nabinjiye muri koperative nk'akarorero Sangwe ngo kuko bumvise ko ishizweho na leta.
Kuri koperative Sangwe abatari bake bayigiyemo kubera bumvise ari koperative ishizweho na leta.
Abandi ntibatahura ningene bokunguka.
Kugeza no munsi abene gihugu ntibarabishobora kwitahura neza ukuntu zikora n'ukuntu babona inyungu bazukuramo.
Abandi nabo barumva amakoperative ariko batinya kuyinjiramwo ngo kuko batinya ko yohomba nk'uko vyibonekeje muri kahise.
Beka mwaba mumaze kubona ko gukorera hamwe sinzi ko ari muri intara nuko n'ahandi ariko biri byagiye bigorana nimba mwaba mumaze kubibona nakahe kantu muzanye canke ikintu mwaba muzanye gishasha kugira ngo bikunde gukorera hamwe bigirire akamaro ababikora bose atari indongozi gusa.
Kumbwa umukozi wo mwishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana Ishaka Microfinance asanzwe akorera mu gisata gikurikirana amakoperative. Koperative isubira inyuma kuko amategeko yubakiye ko atameze neza ariko ngo birava no kumenye buke bw'abashinga ayo makoperative.
Kusa ikintu kihari ambe nabo gushinga amakoperative ntibabyize nta nyigisho babizimo nico gituma musanga hajya mu ndongozi habayemo ingorane
Abari bitavye ico kiyago barahuza kuciyumviro ko amakoperative akenewe mu iterambere ry'igihugu ariko ngo haranakenewe cyane inyigisho kubayashinga n'abayakeneye kuyinjiramwo hamwe n'amategeko bijanye kugira ngo iryo hangiro rishikweko Jean Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Inkuru ya Karimanzira
Karimanzira wacu uno munsi yadushikana mu ntara ya Muyinga aho bamwe mu barongoye imigambwe mu ntara ya Muyinga bashima ko ariko barakorana n'abarongoye intwaro na cyane cyane abarongoye intara mu ntumbero yo gukinga amatati yavugwa muri iyo ntara muri kahise bakavuga ko ihuriro ryashyizweho n'abarongoye iyo ntara ririko riratuma imishamirano hagati y'urwaruka rutavuga rumwe ihera ikongera ikagabanuka ari n'Imanira barusha arongoye iyo ntara akavuga ko hagiye no gushingwa amahuriro nk'ayo gushika ku mitumba Placide niyo mungeri yakubitiye Muna Muyinga yateguriye Karimanzira ikurikira
Nkuko bishikirizwa n'urongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga Jehome ntibibogora ngo mu minsi heze gushika mu kwezi kw'icenda haribonekeza ukutumvikana hagati y'ugwaruka go mu migambwe n'inkoma komine ya Butihinda hamwe na Gasogwe Aline Manira barusha arongoye intara ya Muyinga akavuga ko bamaze kubona ico cuka bavuganye n'abarongoye imigambwe muri iyo ntara wabona ko bidakwiye kubandanya gutyo hakwiye kujaho umugwi wo kuvuganiramwo
twice turabatira n'imbega atinge amende tugoma ngaha gushika cyari cyaturavuga ati foko abanyamigambwe tuja hamwe aba bamadini aba bavuga yuko bari mashiramwe adatani inyungu z'igihe twaza turabaraba bose turabandika twe dushaka yuko twakiragira na manama hamwe kugira ngo nimba nakantu kabaye tugakorere hamwe kugira ngo ibintu bigende neza nari aha mu ntara byari byatanguye kuba nabi
ishingwa ry'uwo mugwi uhurikiyemo bose ngo ryaje nk'inyishu kubyariko bikogwa no gwaruka rw'abanyamigambwe nk'uko bishikirizwa na Sokuru Saida rongoye mugambwe abadasigana iprona
kugira dushikiriye ntambwe turashimira cyane nyakubaho buramatari w'intara ya Muyinga kubera yarashizeho komite mixe de securite aho tubaza twose dushobora kwaduganira mu rugo rwego ubu intara iratekanye
mu mugambwe CNN nubwo bavuga ko hakira gahaze bizindavye Prosper ha urongoye agereranije nuko vyahora mu minsi heze ngo intambwira aboneka kuko ngo ikibazo kibonetse kinyaruka gutora inyishu
fa kwezi kw'icumi gutanguye hari ibintu tubona ko vyagiye biragabanuka ariko naho tuvuga tuti vyaragabanutse twebwe mu ntumbero y'iwacu twifuza ahubwo ko vyoheze burundu hanyuma abantu bakabana bose bumvikana mu butandukanye bw'iwacu twe turibaza yuko ko ayo manama yama yakoreshejwe cyabona yuko hari ikintu kigenda kirahinduka
Aline Manira barusha arongoye intara ya Muyinga akavuga ko ayo makomite ahurikiyemwe bose bise y'umutekano ngo mu byihutirwa giye gushingwa gushika ku mitumba ibizotuma ikibazo cyadutse hagati y'abanyamigambwe gitorego inyishu hakirikare
intumbero nihaye ishaka kugira mu makomine yose kugira ngo anire ngo gwaruka gushika ubundi amazi gukora makomine abiri ndacashikaje anda 5 nashaka yuko uyu mwaka wohera twavuganye nabo bose ngo gwaruka kugira ngo aya matora twinjiyemo tuzobandanya ashike bose bumva batuje batekaye
uyarongo intara ya Muyinga agahamagarira abanyamigambwe na cyane cyane gwaruka kwirinda icyo cyose cyo tuma haduka ukutumvikana cyaho gushamirana na cyane cyane amajambo atyoza abandi be no kuvavanura n'imvugo ifatira mu kivunga ngo ufashwe mu ikosa arihanigwe atitwaje umugambwe avamo
Placide niyo mungere tugukengurukire akaba ari no ngaduce turangiriza amakuru twe twabateguriye kuri no mutaga ndabashimire mugi mwese mwari muyateza biri ndabashimire nabagenzanje bo mu Rwanda rwa radio isanganiro bafashije kuyegeranya wundi ntoreka gushimira ni Alphonse Kubwimana ari muhinga bw'ivyuma mugira umunsi mwiza
Jean-Marie Vianney ngenda kumana